Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 rusama umwaka wa 2024 ariko bateguriye tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyororo bafungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu ngo bugarijwe hanini n'ibibazo by'ubwinshi bwabo hamwe n'isuku rike rirangwa muri ayo mabohero. Mu cegeranyo cashizwe ahabona n'ishirahamwe ya Cat Burundi berekana ko ahanini isuku rike rirangwa mu bwogero bw'abanyororo, akati kaba ifise amakenga ko bashobora kwandura indwara. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bakoze rusansuma yerekeye inyubako z'amazi. Imvo ni uko batararonswa agahembo kabo bakoreye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Abanyagihugu bagasaba gutunganirizwa kuko bari mu bukene. Ngo ntivyumvikana ingene amafaranga arenga imiliyaridi zitatu agenda amazima yongo kubera imishahara yagumye ihabwa abakozi ba leta batari ku kivi. Ico ni kibazo cibazwa n'uwahoze ari cegera c'uburongo y'urunani rw'abakozi mu Burundi COSIBU, inyuma yaho bishikirijwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi. Muraza kumva uyo yahoze muri sendika y'abakozi aho asigura ko ivyo ari ubunyonyezi ukogwa n'abajejwe kubahiriza amategeko. Kazi mwese mwidoni do mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ubwinshi bw'abanyororo isuku rike rirangwa mu mabohero ni bimwe mu bibangamiye amagara y'abanyororo biri mu cegeranyo ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rikorerwa kiremwa muntu akat Burundi ryasohoye ku igenekerezo rya 31 mwaka. Anita Gateretse ajejwe gutunganya ibikorwa muri iryo shirahamwe avuga ko isuku ryo mu bohero no mu bwogero mu mabohero rikenewe cyane mu kurinda indwara zifatira ku isuku rike kandi zandukira n'ingoga. Akarorero ngo ni bohero rya mpimba rirangwamwo isuku rike. Tumwumviriza.
Mu mabohero arimo abantu benshi nk'ibohero rya mpimba haraboneka ko hari uburyo buke bwo gukora isuku uko biba bikenewe, ugaca usanga hari umwanda mwinshi. Akati Burundi ributsa ko amategeko agenga amabohero nk'amategeko ya ONU yitiriwe Nelson Mandela ahamagarira abajeje amabohero gukora ibikenewe byose ngo isuku ry'abanyororo ryubahirizwe. Mu gihe ibohero rya mpimba ryubatswe mu mwaka w'1959 kandi ikaba ryari rigenewe abanyororo batarenga 800 gusa, ubu ku biharuro by'impera y'ukwezi kwa kane itariki 30 iryo bohero rya mpimba ryarifise abanyororo bangana n'13,556 bakaba barengeye ubushobozi bwo kwakira abanyororo inshuro 16 zose. Mu ibohero ry'abakenyezi bobo ntiborohewe kuko bafise ubwiherero 5 gusa, nabo abo bakenyezi bakaba barenga 300. Ibohero rya mpimba rifise ubwiherero bushika ku 45 n'amasoko y'amazi atari menshi, nubwo abanyororo baguma biyongera mu bwinshi bigatera ingorane mu byo ubwiherero ubwogero no kuronka amazi meza kuko anakama kenshi. Ivyo bikaba vyabaye nyuma yaho mu mwaka wa 2019 ishyirahamwe Seyisere rihagaritse ibikorwa byo gufasha mu bijanye isuku mu ibohero rya mpimba. Nicyo gituma abanyororo bisanga ku mirongo miremire cyane cyane mu masaha y'agatondo n'umugoroba. Abanyororo ntiboroherwa mu gihe haba hari hateye indwara z'ibiza kuko habura amazi kandi bakandukizanya n'ingoga, nk'uko twabibonye mu gihe cy'ibiza bya COVID agasama cyangwa amaso yandukira. Akati Burundi irasaba abajeje gisata cy'amabohero n'ababafasha kwihutira no gushyira ingufu mu gufata ingingo zo kubakira abanyororo ubwiherero n'ubwogero bukenewe kugira ngo bagwanye umwanda. barasaba ko hogwizwa amasoko y'amazi mbere tukanasaba kugabanya igitigiri cy'abanyororo kugira ngo abanyororo bashobore gufungwa mu buryo bubereye budahonyanga agateka kabo n'ubuntu bwabo.
Turabandanya hariya mu buraruko bw'igihugu, abanyagihugu bakoze rusansuma inyubako z'amazi ziri mu gisagara ca Muyinga beno mu mitumbi gizi yo komine, baridoga ko batararonswa gahembo kabo kajanye n'igikorwa bakoze kuva mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuma uno mwaka. Abanyagihugu bakiyamiriza ibiriko biravugwa ko ico gikorwa cakozwe nabi ahubwo kigiye gusubirwamo. Ido nido na Pierre Gahungu.
Abo bakozi bagize rusansuma y'inyubako z'amazi rwabaye muri komine Muyinga bavuga ko bibabaje ko umuntu akora atiziganya mu nyuma ntaronka impembo ngo yikande umuruho yagize. Ubwo rusansuma rukaba rwabaye muri iyo ntara ya Muyinga guhera mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Abo bakozi basaba impembo yabo bakamirira kure ibivugwa ko iyo rusansuma yakozwe nabi kwitegerezwa gusubirwamo. Uno munyagihugu araserura umubabaro bafise. Umuhinga ajejwe inyubako muri komine Muyinga Innocent Ngaboyongeye yakurikiranye ibikorwa vy'ugo rusansuma avuga ko ivyo bikorwa vyarangutse neza. Abo banyagihugu bavuga ko iyo rusansuma niyasubirwamo bazofata ko ari ikindi gikorwa gishasha bazoba basabwe gukora. Kuri ayo makenga yose, uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka kuri telefone mu sitantire wa komine Muyinga kugira atange umuco.
Inzamba.
Tubandanya makuru twabateguriye. Ingingo yarayishikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Colonel Desire Nduwimana ko bibujijwe ko haba imirongo y'imodoka n'amapikipiki zitondera ibitoro ku mastasiyo ngo siwo muti na gato. Ivyo nibishikirizwa na Jean Nduwimana umuvugizi w'ishirahamwe Lucom aho asaba leta nyabuna gutunganya neza ibijanye n'igitoro mu kukigwiza kugira ngo iyo mirongo ntisubire kuboneka ku mastasiyo atandukanye. Jean Nduwimana asigura ko kugira ivyo bishoboke ari uko leta ironka amafaranga y'agaciro akwiye kugira igitoro kirangugwe. Tumukurikira.
Iyo ngingo ntacyo ifasha turiko turaraba neza kuko umutekano wo mwibarabara iyi modoka zihagaze ku murongo zidahagaze hagati mwibarabara twebwe twibaza muri Horikome ko atamutekano ziba zihungabanije. Gusa iyi modoka ari nyinshi urikaba umurongo muremure aho biboneka nabi abanyamahanga batubona baraheza bakavuga bati abarundi ntibagikora. Umuti rero wo kugira ngo ntibiboneke nabi suku zirukana ahubwo n'ukurondera igitoro gikwiye ni vya bindi muri Horikome twama dusemerera twane dusemerera imyaka itatu iraheze imyaka ibiri iraheze tuvuga tuti nyabuna nyabuna ni habe gestion en père de famille ni habe ugutunganya neza ivyerekeye by'amafaranga y'agaciro ashobora kutuzanira igitoro gikwiye aho bitagenze uko tutarose igitoro gikwiye ibizogora navyo byo ntibizuba bike atari igitoro muradi kwatatera mbere riharangwa umuti niba uronderera handi umuti wo kubuza imodoka gutonda niba uronderera mu kugwiza ibitoro nka kujya ahandi mu bindi bihugu bigenda niba uronderera mu kurondera kugera neza ajya amafaranga y'agaciro ajya bita amadovize kuko ajya atahari ibintu byinshi birabura n'imiti irabura uwanka batonda agira icyo bita la gouvernance iri efficace agira icyo bita la bonne gestion mu ma secteur yose bwo mishyirahamwe Horikome turangiza dusaba tuti nyabuna nyabuna leta nimwumva kamo tubatera iminsi yose mugwiza igitoro ari sosiyete bashizeho ije ku kivi Ijya societe yitwa Sopebu nije ku kivi ikore.
Ntizumvikana ingene amafaranga arenga imiliyari 3 agenda amazima yongo kubera imishahara yagumye ihabwa abakozi ba leta batari ku kivi nkuko biherutswe gushikirizwa na Veniste Muyabaga arongoye ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Ivyo bivugwa na Irali Nibizi yahoze ari cegera c'urongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakozi Kosibu. Irari Nibizi akabona ko kubona amafaranga angana uko azimangana ngo vyerekana ko abarongoye ubwo bushikiranganji basamaye canke atanga ubu bafise zo gukurikirana ubunyonyezi nk'ubwo. Dukurikire Irari Nibizi.
Kubona leta y'u Burundi iri mu ngorane zimeze ukuraho babona umuntu ariko ariba igihugu hama bakaca bamubwira bati ngumiraho ndaje mu Kirundi bavuga bati yikuburiye ntikurya. None bigenda gute ko abo bakozi barabatse ngo bazoshireho umugwi uja kurindira abantu bazana amahera ngo he turasubije ngo badasubije ngo tuzobita abasuma. Ubu rero hasigaye ko umuntu yibaza ati ubusuma ni iki mu Burundi? Ubusuma ni iki? Abantu baranyuruza amafaranga angana kuri aho naho byo bihumbi 10 kera batubwira yuko naho basanga ibihumbi 10 birenze ku mu biharuro wagize bajya bajejwe guharura amahera bakontabwe abatoza kuri tukabona abantu bariko barapfungwa ngo hari muri yoni ngo babuze hari bihumba amajana ngahe bibuze abo bakagenda bagafatwa bakaja mu mpimba ntibaronke n'ungene bahura n'ubutungane n'ukuri birateye isoni. Ibi byerekana yuko atanga uvu na ntoyi na nkeya umushikiranganji afise ukubahiriza uburyo bwa leta. Byerekana yuko umushikiranganji dafise ingufu na ntoyi ku bakozi biwe. Byerekana kandi ko umushikiranganji ku izina rya leta adashobora gukorana n'abandi bashikiranganji nk'ubugenduzi bw'amafaranga leta ikoresha. Umushikiranganji bujejwe ubutunzi, ubushikiranganji bujejwe ubutungane, ubushikiranganji bujejwe umutekano. Abo bose bategezwa kuba bakorana kugira ngo ikibazo nk'icyo kibaye ntibaje ku radio. Twari twaramaze kubyumva ku radio byaravuzwe. Ubu niho babwiye bati nimwe murarabi yo mwinyegeza turaje kubaka amahera. Ivyo rero nibyerekana yuko igihugu kidashobora kuva mu ngorane kirimo kuko ko n'ugushigikira abasuma, ahubwo berekana yuko leta itagira ubushobozi na butoyi bwo gufata abasuma kubera ufasha umusuma umwe uwo n'umukozi wa leta kumbura ariko akorera uwundi ari hejuru mu rwego rw'umutekano, ari hejuru mu rwego rufata ingingo mu bushikiranganji, bamubwira urakakaza ngo abo hejuru bavuze ngo murekure. None mwumva igihugu gishobora gutera intambwe gute?
Rari Nibizi ahanura umushikiranganji ajejwe akazi n'abakozi gukorana n'inzego zose zijejwe gukurikirana abanyonora amatungo ya leta ahandi ho ayo mafaranga ngo ntazoshobora kugarukanwa mu kigega ca leta.
Nuhanura umushikiranganji ko nimba koko ashaka kwishyuza ayo mafaranga ya leta nakoreshe ubushobozi amategeko amuha, nakorane n'inzego zifise ubushobozi bwo kwishyuza bwo guhana nabo bantu. Ntibakwiye kwitwa basuma n'abasuma ahubwo nibafatwe bakure mu mpimba bajye abantu babohewe yatacu bariko barazira, bajye bariko barazira igitoke, bajye bariko barazira ukwikeka, babohogwe hajeyo kuko abivye yari guhamagara amategeko ntiyari guteguza abantu ngo reka turaje kubafata. Ivyo rero nimba ibintu byose ariko bazokwama bagira bati abantu barivye nibaze basubize, n'ukuri ivyo bintu siko vyategezwe kugenda. Nibakoresha uburenganzira bafise, nibakoreshe amategeko, hanyuma kandi barabe iyindi ndero batanga mu gihugu. Ubutungane urumva baramaze kubuzingamika kuko nabwo ntibushobora gukora butari y'igiturire. Inzego z'igipolisi barabuzingamitse nazo ntishobora gukora zitakoresheje zitarose igiturire. Ubu rero hasigaye umukozi wa leta niwagowe ubushikiranganji, ugasanga bwandikirwa abakozi bikirenga buhemba kandi ubwo bushikiranganji budakoresha abo bakozi. Ariko bikanka yuko leta ifatwa nk'umuryango umwe gusa ushobora guhamagara nako tikora ikiubwira ibintu byose bikorwa bya leta bigende neza. Ibyo byerekana yuko igihugu kigeze hafi kandi batatabaye bashikiranganji nyene bakicarana bakarabana mu maso ubusuma buzobandanya n'ibindi bizoguma biza aho guhana bene gukora ikibi umureretsi niwe azokwama hano. Ibyo bintu byama biri ngaho barabibona gutyo mugabo ntibashobora kubikosora kubera iki uwo bikosoye niwe nyene abikora.
Uyo yari yo nari nibizi yahoze ari cyagera cyurongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakozi kusibu. Ninga duciye dusozera makuru twateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Shuzin Kaze na yabashikirije ndabifurije kuranirwa mubanye no muzanyo naho gutaha.